Mwandanya kumviza radio izwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Reka dutangure ku makuru avuga hijyano hino ku isi tugiye gushikirizwa na mgenzi wacu Alice Bigirimana.
Mwaramutse Fidel, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko Amerika itewe amakenga n'amaraporo yemewe avuga ko igihugu cy'u Rwanda gifise cyafashe mu mugongo abaroberi bakorera mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Blinken yabivugiye ku mugwa mukuru Kinshasa aho yashitse ejo ku munsi wa kabiri. Ni igihugu kigira kabiri agendeye inyuma yaho aviriye muri Afrika y'Epfo. Anthony Blinken yarabonanye na Perezida Felix Tshisekedi. Ukwivyukiranya kumuhari M23 mu buseruko bwa Congo kwatumye icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibanye cyunyuka. Congo ikagiriza u Rwanda kuba rufashe mu mugongo abo baroberi, ariko u Rwanda rukama rwabihakanye. Umushikiranganji Blinken ategekanya kugendera u Rwanda kuri uyu wa gatatu. Yavuze ko ibihugu byose bikwiye kubahiriza imipaka y'ibihugu bibanye, kandi avuga ko atariko arajyumunwa zobivugana na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Blinken yavuze ko urugendo rwiwe mu karere rutumbereye kwemeza ko Amerika ishigikiye ibiganiro biriko birafashwamwo n'igihugu cya Angola ndetse na Kenya kugira intambara ihwamikwe kandi mipaka ya Congo yubahirizwe. Muri ako karere nyine ka Afrika, muri Burkina Faso, abasirikare 15 barishwe n'ibisasu bibiri byatezwe mu ibarabara ejo ku munsi wa kabiri. Igisirikare cya Burkina Faso kivuga ko ivyo byabereye ku ibarabara riva mu gisagara cya Buruzanga rija Ijibo ni mu ntara y'Uburaruko. Kivuga kandi ko abo basirikare bari mu miduga yari iherekeje abategetsi igihe bicwa n'ibyo bisasu. Abajihadiste bo mu gihugu kibanyi cya Mali batanguye ibikorwa byo gutega imitego mu mabarabara muri Burkina Faso no muri Nigeri kuva mu 2015. Muri Burkina Faso abo bakora iterabwoba bashamikiye kuri Al-Qaeda hamwe n'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu. Bamaze kwica ibihumbi by'abanyagihugu hamwe n'abarenga umuriyoni umwe n'ibicicenda bateshejwe ingo zabo. Ku munsi wa mbere igitero cy'abakekwa kuba abajihadiste cyahitanye abasivile batandatu hamwe n'abajeje umutekano bane mu ntara ya Yatenga iri mu buraruko bw'icyo gihugu. Abasirikare bari ku butegetsi muri Burkina Faso babufashe inyuma ya kudeta bakoze mu kwezi kwa mbere bakura Roque Marque Christian Kabore bamuhora kuba yarananiwe guhagarika ubwicanyi bukogwa n'abakora iterabwoba. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje cyo ku munsi wa kabiri kugiye guha Ukraine imiliyoni 89 z'amadolari azofasha icyo gihugu mu bikorwa byo gutegura ibisasu byatezwe mu kuzimu n'Uburusiya. Ayo mafaranga azofasha imirwi ingana kwijana y'abazotegura izo mine ziri mu kuzimu kubaha imyimenyerezo hamwe n'ibikorwa byo kubakingira muri ibyo bikorwa bazoko n'ibikoresho byo kubakingira muri ibyo bikorwa bazokorera ku butaka bwa Ukraine bungana ni hegitari imiliyoni 16 Uburusiya bwatezemwo izo mine. Ukraine ivuga ko abasirikare b'Uburusiya basize banyegeje amamine mu nyubakwa zibikwamwo ibifungurwa mu modokari, mu mashini zo kumesa zo mu mazu y'abantu, mu kwinjiriro kw'imiryango y'amazu mu bitanda byo mu bitaro hamwe no mu biziga by'abantu biciwe ku rugamba. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu Ukraine imaze gutegura amamine hafi ibihumbi ijana na mirongo itandatu. Muri Amerika kandi Perezida Joe Biden ejo ku munsi wa kabiri yarateye igikumu ku rwandiko rwemera kandidatire z'ibihugu bya Finland na Sweden ko byinjira mu ishyirahamwe OTAN, ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu burengero bw'isi gishinze kurwaniriza umwansi hamwe. Perezida Biden yavuze ko ivyo bihugu uko ari bibiri byo mu buraruko bwa Buraya bifise amahigwe yo kuzokomera no gukingirwa n'uyo muryango mu bijyanye n'umutekano wabyo. Mu ntango z'uku kwezi Sena ya Amerika niho yatora yongera iremeza ko ivyo bihugu bibiri byemererwa kwinjira muri OTAN. Amerika igize igihugu cya 23 ku bihugu 30 bigize OTAN byemeje ko Finland na Sweden byakigwa muri uyo muryango, ariko hakenewe amajwi y'ibihugu byose 30 yemerera ibyo bihugu kwakigwa muri uwo muryango, kuko havuyemo n'igihugu na kimwe ntibizokwakigwa. Perezida Biden kandi yarashemagije Finland hamwe na Sweden, avuga ko ibyo bihugu ko ari bibiri bifise inzego zikomeye zishingiye kuri demokarasi, ibisirikare bikomeye hamwe n'umuco urangwa n'ubutunzi butajya ibiturire.
Arakoze Aloyisi kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ararangiza urugendo rwiwe i Kinshasa. Vyitezwe ko rushimikira ku mutekano muke mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo.
Ikindi bantu bari bamwitezeho ni ibibazo biri hagati mu gihugu, gusanga nka opposition yifuza kuko yagerageza kuvuga ku kintu cy'amatora agomba kuba kandi akazaba mu buryo bukwiriye mu mwaka 2023.
Uwo ni Cedric Muyoboke, umuhinga mu vya politiki ari Kinshasa. Muri Kenya hirya no hino mu gihugu ejo kuwa kabiri bari mu gikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, bagize inama nshingamateka babura amatari y'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi. Izi nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mu kanya gato, mugume hafi y'amaradiyo yanyu. Radio Ijwi d'Amerika, tubandanirize ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mu gihe umushikiranganji w'imigenderanire n'amakungu wa Amerika Anthony Blinken ari muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo mu rugendo rw'iminsi itatu arimwe muri Afrika, amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Congo arifuza ko Amerika yabufasha Congo kurangiza ibibazo by'umutekano muke uri mu buseruko bw'igihugu. Ni nkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi d'Amerika Vedaste Ngabo ari uvira.
Nyuma yaho inzobere z'umuryango w'abibumbye zisohoreye raporo ishinja igihugu cy'u Rwanda kuba cyaragize uruhare mu mirwano imaze iminsi ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru, ndetse kigashinjwa no gufasha inyeshyamba za M23. Amwe mu mashyirahamwe yigenga akorera muri Congo arifuza yuko Amerika yafatira u Rwanda ibihano ndetse rukavana n'abasirikare bagwa muri Congo. Damasene Baziyaka ni umwe mu bahagarariye amashyirahamwe yigenga muri teritwari ya Rucuru.
Ntabwo bikiribanga oni umuryango w'amahanga nawo wamaze kwemeza yuko u Rwanda rufite uruhare mu mutekano muke urimo ukorerwa ahangaha kuri ya gufasha iki gisirikari kigumuye cyo twita M23 kigumuye mu butegetsi bwa Congo. Ni ukuvuga yuko rero iki gihugu bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo gikure ingabo zacyo muri Congo kireke gufasha bariya ba M23 kuko ni abakongomani.
Aya mashyirahamwe yigenga kandi akorera mu burasirazuba bwa Congo asaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Anthony Blinken ko Amerika yafatanya na Leta ya Congo mu kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri mu burasirazuba bwa Congo.
Icyo twashaka yuko yakora muri Congo yacu mu burasirazuba bwa Congo ni uko yabona igisubizo kuri izi ntambara zikomeje kuter hari umutekano mukeya cyane cyane ngo mu karere ka Rucuru aho abaturage benshi bahunze ibyabo bakava mu mago bakaba bari mu bakaba bari huye hirya no hino aho bari bafite ubuzima bubi kwebwe ibyo twashakaga yuko yakora nuko yaza atuzaniye igisubizo kurangiza izi ntambara.
Bagaza Byashon n'umwe mu baturage bateshejwe ibyabo n'intambara ari mu nkambi ya Mikenke iri muri teritwari ya Mwenga yifuze yuko uruzinduko rwa Minisitiri Antony Blinken rwatorera umuti ibibazo by'ivangura n'ubutumwa buhembera mu macakubiri bumaze iminsi bwibasira bamwe mu baturage babuye Ikinyarwanda muri Congo.
Icyo dushobora gusaba uriya mutegetsi wagendereye Congo ni ugusaba leta ya Congo bariya abantu bagakurikiranwa bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera tugakunda tukabona amahoro mbere yuko intambara iba twari tubanye n'andi moko neza, ariko les politiciens pour leurs intérêts n'ama positionnement politique zabo ugasanga ko barabiye amacakubiri mu bantu, abantu bagatangira kwicana. Mwabonye uzabaye Kaliba aho umuntu bamurya bamutwika, mwabonye zabaye kuri Major Kaminzobe ari umupolisi waraye wishwe muri Howele azirukwasa kandi deja ababikora barazwe.
Biteganyijwe yuko Ministre w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo azahura n'abayobozi ba guverinema ndetse n'abagarereza societe civile kugira ngo baganire ku bufatanye ku bibazo birimo umutekano w'akarere, kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kubungabunga ibidukikije n'ubucuruzi bw'ishoramari. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2019 nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Tshisekedi i Washington, Amerika na Congo batangije ubufatanye bwihariye ku by'amahoro n'iterambere. Ibyo bikaba biri mu masezerano ahuriweho agaragaza umubano wa hafi wa Amerika na Congo ndetse n'umuhigo rusange wo gukorera hamwe ku nyungu z'inyungu, harimo no gushimangira inzego za demokarasi, kunoza kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kurangiza kudahana ndetse no kwimakaza amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Vedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tukivuga kuri urwo rugendo rwa Anthony Blinken, urugendo rw'umunsi umwe, byitezwe ko rushimikira cyane ku mutekano muke mu buseruko bw'igihugu. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye n'umuhinga mu bya politike Cedric Muyoboke amubwira bimwe mu bibazo birindiriye Anthony Blinken.
Muri ibyo bibazo benshi usanga bibanda ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu ntara za Sud na Nord Kivu ndetse na Ituri. Ugasanga bagaruka kuri raporo Nations Unies iherutse gusohora ivuga yuko u Rwanda ruri inyuma ya umutwe wa M23 uri mu Rwanda muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko biteguye uyu muntu. Nanone abantu muri Kivu nabo cyane cyane nk'abiri iwacu misozi miremire ya Minembwe bakaba bifuza yuko yagira icyo avuga ku ntambara zikomeje kubera muri turiya duce ziterwa na za rede tabara n'indi mitwe nka za mayimayi zigize iminsi zaregoje kariya karere k'Iringi. Nanone ikindi bantu bari bamwitezeho ni ibibazo biri hagati mu gihugu, usanga nka opposition yifuza kuko yagerageza kuvuga ku kintu cy'amatora agomba kuba kandi akazaba mu buryo bukwiriye mu mwaka 2023. Muri rusange ni ibyo bibazo usanga bamwitezeho agomba kugira icyo avugaho kandi akagira icyo abikoraho.
None bwana Cedric Muyoboke, ku kibazo cy'umutekano ukomojeho abanyekongo bamutezeho byinshi, ukomoje ku mutwe wa M23, abanyekongo babona gute uwo mutwe wa M23 ugizwe n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda batuye muri kariya karere k'Amajyaruguru y'Uburasirazuba bw'igihugu cyabo?
Usanga abantu benshi b'abanyekongo bamwe ngira ngo hari baterwa no kudasobanukirwa, bamwe usanga batabyumva, ariko iyo urebye nk'abajijutse bakomoka hariya bamwe bagerageza kumva nyine ko ari abantu bakomoka muri iriya ntara kandi ari abantu bahariya nyine bafite ibyo baburana. Ariko nanone abantu benshi ugasanga mu gihugu baravuga ngo ntababaho, ahubwo ni abanyarwanda baba bafite gahunda zabo zo gukomeza gutera igihugu. Niko ubona abantu benshi bavuga ari nacyo gituma babitezeho cyane cyane iriya raporo ya Nations Unies yarabashimishije, kandi urabizi yuko uriya munyamabanga wa Departement Affaires Etrangeres kuko ibyo azavuga byose cyangwa se byakora ni ibintu bizaba bisa n'ibivuye mu gihugu gikomeye nka Amerika gifite ijambo muri Nations Unies cyangwa se muri Conseil de Sécurité. Bizeye cyane ko azagira icyo abikoraho, wenda iriya ntambara yugarije kariya karere ikagira uko yarangira. Igitangaje usanga batavuga izindi ntambara ziri hirya no hino, ariko ikibaraje inshinga ni iriya ntambara rwose yo mu buseruko ya M23, kandi bavuga ko abakongomani na leta ya Kongo niko yabivuze, bavuga yuko ngo u Rwanda rwabaruhire inyuma.
Kuba Repubulika Demokarasi ya Kongo itegereje byinshi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yisaba yuko yayifasha mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako karere, yo iratanga iki? Ifite bihe by'iyumviro by'uko nayo yagira icyo ikora kugira ngo icyo kibazo kirangire vuba?
Sinzi mboje ndavuga ati mpagarariye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndavuga ngo umusesenguzi, ariko iyo ubona ntabwo nahamya ko ari icyo cyonyine kizanye uriya munyamabanga wa Departement d'Affaires Etrangeres ya Amerika, ahubwo umuntu yanakeka kuko ibimuzanye hari n'ibintu by'ubutwererane. Urabona yuko Ubushinwa bwari bugize iminsi busa n'ubwegera Kongo kugira ngo bugire icyo bwogiraho mu mapartenariya menshi ajanye cyane n'ibikorwa remezo n'ibindi. Umuntu yakeka ko nacyo cyabakizanye uriya mugabo. Nanone ikindi tutashyira kure n'iriya ntambara ya Ukraine. Iriya ntambara ya Ukraine ubona nka Afrique du Sud yafashe attitude umuntu yakwita ngo ni neutre mu rurimi rw'Igifaransa, ariko nanone Congo igasa nkaho naho ihaje kugira umubano wihariye na Russie. Ukabona nabyo byaza ngo gusa kurwanira kugira umubano mwiza n'ibigu cyangwa se kugira imbaraga ku bihugu bya Afrika, kuko ubona nk'igihugu cya Afrique du Sud ni igihugu cy'igihangane muri Afrika. Ugasanga igihugu cya Congo ni igihugu gifite ubutunzi bwinshi, ibihugu bya mpatsi, ibihugu byose biba bishaka kugira mu ijambo. Nanone ugashaka n'u Rwanda ni igihugu kiri strategi. Ibyo byose ni ibintu umuntu yavuga ngo wenda Congo icyo yatanga wasanga yemenga ibintu bya cooperation bilaterale hamwe n'icyo gihugu cya Amerika, kugira wenda ngo bagire icyo nabo bakuramwo bakabamarira iyo ntambara. Ubwo ni ubusesenguzi nje nakora nk'umusesenguzi w'amategeko.
Cedric Muyoboke, umusesenguzi mu bya politiki, ndagushimye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Venuste Nshimimana kubw'umwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire namwe ku Ijwi ry'Amerika.
Muri Kenya hirya no hino mu gihugu, ejo bari mu gikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, aya bagize inama nshingamateka, ababura amatari b'intara n'ayandi yo ku nzego zo hasi. Muri rusangi abakurikiranye amatora bemeza ko yabaye mu mahoro, naho hagiye hagaragaramwo utunenge duke tujanye no guhanahana makuru. Mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye n'umuhinga mu vya politique Bosco Kubwayo ari mu gisagara ca Nairobi, amubwira uko ibintu vyifashe n'igikwirikira.
Amatora yabwizwa gutangura mu masaha ya saa 12. Abanyagihugu bo muri Kenya benshi bari bamaze gutoronda ku biro by'amatora aho biyandikishije kuva saa 11 zo mu gatondo, ariko ahatari hake hagiye haboneka ibibazo bijyanye n'ubuhinga bwa none bakoresheje mu gutora, bituma amatora aza gutangura atari hake ateze gatoyi. Ibyatumye rero aho byatanguye biteze babemereye kubongerera amasaha batakaje kugira ngo baze gufunga abose bashoboye gutora. Ku bya nyakuri amatora ategezwa kuba ahagaze isaha 11 za nimugoroba bagatangura guharura, kandi nako hari aho byakunze saa 11 bari bahejeje, abandi ariko saa 11 bari bakiri ku murongo. Itegeko rivuga yuko ababa bamaze gutonda saa 11 igeze barorera bagatora, hanyuma bakabona gutangura guharura. Ku bijyanye n'icyuka naho twumvise habaye akajagari, kiretse agace kamwe aho basanze ku makarita y'amatora hari umwe ataboneka, bagomba kugira imyigaragambyo ariko barabihagarika birarangira. No mu yindi ntara aho bita Wajira byabonekanye yuko byagoranye amatora, basa n'abayunguruje azoba hanyuma abantu bashoboye kujya gutora. Nay'ubundi icyuka cy'umutekano hameze neza, abantu baratekanye, benshi barategereje bararorereye barabiga ibyavuye mu matora.
Wari ubivuze ko igikorwa cyo kubarura amajwi cyamaze gutangira mu mafasi y'itora hirya no hino mu gihugu. Ese mwaba muzi igihe komisiyo y'amatora izatangira gutangaza amajwi y'agateganyo ibyavuye mu matora?
amazwi ya guteganyo ubundi atangazwa nyuma y'iminsi ine ubwo ngo bariko batangaza byabitangazwa n'ibinyamakuru mu madiro do vote amwana aho bagiye bakavuga ati twabonye uko bizagenze kuriya muri byo tumaze kubona ni ikihuse cyane byavuye muri za gereza aho batoye ahandi bacariko babarura kumbure akavuga amatora akatatubwira inyuma y'iyo minsi ine
bwana kubwayo utwo tunenge uvuga twagiye twigaragaza dushobora kuba impamvu y'uruhande rumwe kuba rwavuga ko amatora muri rusange atagenze neza ku buryo rwakwanga kwemera ibyo yavuyemo
haracyari kare ariko musanzwe muhizi niko byama bimeze ntiyabura bidoga ariko utunenge twagiye tuboneka ni nko muri ubwo buhinga bwa none bagombye gukoresha hari amakipe nonekaye agera ku 200 na ariko ugiye kuraba kiti zategwa gukora zashika mu 140 na umva cyemwe 200 ebogo muri IBC bavuga ati ni nke cyane mu burere nabwo amatora atabaye bamaze kubemera ko bazoba menyeshikiringo ayo matora bakayakora n'ivyagomba gutuma hari abavuga ngo amatora yagenze nabi nibiharuro bidafashe cyane bitari byinshi bitotoma amatora bavuga ngo yagenze nabi yagenze neza muri rusange ugiye kubiraba
ikindi twumva nuko muri aya matora umubare w'urubyiruko cyangwa se ugwaruka rwitabiriye cyangwa se rwiyandikishije gutora waragabanutse cyane wagerageza ukaduha ishusho muri rusange uko ubwitabire bwari buhagaze
uyu munsi byatangaje cyane benshi bari kwibwirazaho igituma iyo mu bihe byo mu myiyamamazo wasanga hari ugwaruka rwinshi ruri nyuma yariyamamaza ariko uno munsi ugiye ku mazu y'amatora wasanga hubwo ugwaruka rutitabiriye aya matora benshi byabatangaje kubona usanga abantu b'abasaza abantu b'abamama nibo bitabiriye cyane aya matora ariko ugiye kuraba mu bihe by'imyiyamamazo byabonekana yuko ugwaruka aribwo ruyitayeho cyane ariko no munsi mu kwitaba ugiye kuraba ugwaruka ntigwayitavye neza
kuri icyo kijyanye n'ubuke bw'urubyiruko cyangwa se ugwaruka ninde muri abo bakandida babiri bahanganye aribo Raila Odinga na William Ruto bishobora kugiraho ingaruka cyane
ugerageje gukurikira neza ukaraba politike ya Kenya ugwaruka gwaja kugabangana abakandida babiri muri bane basanzwe baraserutse muri aya matora baza kugabangana William Ruto na Wajakoya noneho rero ucawumva Wajakoya we ubundi bisanzwe bigaragara ko atari mu bakandida bari imbere cyane ubihomberamo ahanini cyane biragaragara ko ari Ruto niwe aza guhombera mu gwaruka rukitabye amatora ku bwinshi
Bosco kubwayo umusesenguzi mu bya politiki ukabuherereye aho mu gihugu cya Kenya nagira ngo ngushimire cyane kubwaka kanya wahaye ijwi rya Amerika
Nanje ndabashimiye cyane kuba mwampamagaye murakoze.
Tukivuga kandi kuri iyo nkuru y'amatora muri Kenya, abanyakenya barenga 170,000 baba mu Rwanda bazindukiye ejo kuwa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu, ayabashinga amateka n'abatwara uturere mu gihugu cyabo. Basaba ko muri aya matora hatoba inkururu canke abiyamiriza amatora nk'uko byagenze mu mwaka w'2007 n'umwaka w'2017. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu bakandida babiri bakomeye muri Kenya William Ruto icegera cyo mukuru w'igihugu ahari na Raila Odinga atavuga rumwe na leta amaze imyaka irenga 20 agwanira ikibanza cyo mukuru w'igihugu uwo munyakenya aba mu Rwanda yizeye ko yatoyemo umwe azotwara igihugu
Ya tumefurahi sana tumepata fursa ya kuchagua viongozi wetu kiongozi ambaye yako
Atindayimbawe ko twaronse akajyo ko kwitorera abategetsi bacu abo twifuza nabaharanira gateka kazi na muntu uzo twarira bose atahugegamije abona kure uzofata ingingo kuneza y'abanyagihugu bose atanumwe akumiriwe mu buzima bw'igihugu
Siri yangu
Ariko sina mukubwira onatoye Utwarishira mu ry'abanyakenya baba mu Rwanda amwongerera ko kwigiye guciwe gikene umutegetsi mwiza ashira imbere ubumwe n'amahoro Wildlife Aganda twaganiriye aheje gutora Kigali mu buserukizi bwa Kenya
I've already voted and I feel so excited.
Ati namaze gutora kandi ndajyohewe ko naranguye uburenganzira bwanje bwa demokarasi. Muri Kenya twifuza umuyobozi yoza kutwunga akadushira hamwe mu bumwe twese uzoshira imbere amahoro n'umwumvikano mu bonse rimwe kandi uwo namutoye kuko ku rutonde namubonye ko.
That is the leader that personally I will vote for.
Abo Banyakenya basaba abagenzi babo bari mu migambi itandukanye ko bokwirinda imvururu za politike no gushamirana. Bavuga ko ivyabaye inyuma y'amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi aho abantu barenga igihumbi n'ijana bishwe kubera imishamirano vyo babera icigwa. Komisiyo y'amatora yatangarije Ijwi ry'Amerika ko ku biro vy'itora bibiri biri Kigali mu Rwanda atangorane zahibonekeje ndetse ko ata muntu n'umwe yibuze kuri liste y'itora. Wanderi Elfantaz arabigisata c'amatora mu Rwanda nawe nyene gizeye ko amatora agenda neza mu gihugu cyose akagira nico atuma uje gutorwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
Lakini ni mwenye nimechagua ako kwa roho niko na imani na yeye ndiye atakuwa rais.
Atendazi ko wonatoye ku mutima ari wazoba umukuru w'igihugu. Twiteze ko uje gutorwa ari ushira imbere gutorera umuti bibazo by'abanyakenya bose atanuma sigaye inyuma. Muri Kenya ubuzima busigaye buzimbye cyane kandi faranga riguma ritagaciro. Twifuza uza guteza imbere ubutunzi nk'uko uhari ariko arabikora. Ntitwifuza uza gushira imbere ubwoko bwiwe oya, ahubwo n'ubutuma umuntu wese aronka ubugari n'ibindi byo kurya.
Kama ni ugali, kama ni chakula, mwananchi wote aweze kupata.
Kenya n'u Rwanda ni bihugu bifitaniye ubucuti bukomeye bufatiye ku butunzi kuko ibidandazwa byinshi biza mu Rwanda bica ku kivuko cya Mombasa muri Kenya. Ambasaderi wa Kenya mu Rwanda Philippe Gitsiora yemeje ko amatora y'uyu mwaka adashobora gusubiza inyuma ubwo bucuti. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi niho umukuru w'igihugu ahari Uhuru Kenyatta yatorerwa manda ya kabiri. Icyo gihe uwo bahiganwa yanse amatora umugwi w'igihugu jejwe amatora ubona kwemeza ko ayo matora asubigwamo. Abanyakenya baba mu Rwanda barenga igihumbi n'amajana n'indwi bizeye ko ubu atawuja kwanka amatora kuko umwe mu bakomeye batavuga rumwe na leta ari nawe yanse amatora mu myaka itanu iheze ubu ari mu bakandida bahabwa amahigwe yo gutorwa nk'umukuru w'igihugu. Raila Odinga yabwiye abamenyeshamakuru i Nairobi muri Kenya ko abanywanyi biwe bizeye intsinzi kandi ko naho batotsinda biteguye kwakira ibiva muri ayo matora. Abakandida bane bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ni David Mwaule wo mu mugambwe Agano, Raila Odinga w'ihuriro Azimio la Umoja, William Ruto wa United Democratic Alliance na George Wajakoya wo mu mugambwe Roots Party. Abanyakenya bafise imyaka yo gutora muri Kenya barenga miliyoni 22 nk'uko umugwi ujejwe amatora uvyerekana. Ku munsi wa gatanu heze ibihugu 15 harimwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bibicishije mu buserukizi bw'ivyo bihugu muri Kenya vyacize habona ugwa ndiko bisaba ko hoba amatora meza atekanye azina imvururu za politike kuko kubwavyo Kenya ari igihugu gifise ubutunzi buhagaze neza ndetse ko imvururu zibaye yo zotandukira karere kose. Pierre Clavier ni inkuru mu busarukizi bwa Kenya i Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Bakunze baradijwe ijya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Juti mwari muduteza amatwi ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika twabateguriye kuri isaha haniho bigarukiye. Tubashimire rero kuba mwahisemo gukurikira radio yanyu. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe.